Abiko n'abantu bizinagabo gusa ku mafoto yatembererwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato. Musanteri wa komine Matongo yemeje ko abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano ubundi arakomereka. Ariko Nsanzayumba ariko yatubwiye ko atamajwi cyangwa ibindi bibazo bari butwishyure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano aribubwira byinshi atangaza. Nkurikiye nawe nyene kwabaye nk'uko yashinze gucisha make. Mu butumwa bugufi yarungikiye amenyeshamakuru bwanditse mu rurimi rw'Igifaransa yagize ati hasambuwe akarwa cy'iterabwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihezeye abiri baricwa umwe arakomereka cyane ubundi nawe yongera arafatwa. Umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe n'ako karwi igihe haba gukozanyako. Buramatari wa Kayanza Colonel Hanikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije. Muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze. Yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishyamba kimeza rya Kibira igice kitari gito cy'intara ya Kayanza cyegamiye harimo n'Amatongo. Colonel Cicahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakabikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka. Umunyagihugu atashimiye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'uwaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu Kigwati.
Hariho umugabo umwe aba ngaha mu Kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nkoba bafise ngo baca mubaza ngo hatukize ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu Kigwati ko bagomba bashika nyine nawe umugabo ubwo nyine acarabwira bari mu Kigwati ati babafite babonye ngaba ayi chef de zone arabyuka ahita n'umupolisi bari kumwe ubwo nyine bashyira amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafite grenade aza kwikura mu kuguru aca arayibateye n'abasirikare bari kuri position nyine ngaha bari bamaze gushika hepfo baca bararasa bo batatu bose babarasa mugabo barimo bace bapfa.
Yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwereka inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje intwaro ariko basase barabura.
Umwe rero muri abo niwe atarashe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabazendagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje intwaro n'ibiki mugabo ntatubazanye gusa bazanye amakoti ngo aho baraye niyo baje bazanye amakoti bari bafise.
Uruhande rw'ishyamba kimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ku minsi ya gatanu nyagatandatu umuntu uheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu. Babiri barishwe hafatwa inkozi zari nke amasasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umuyagankuba uturutse ku mishwarara y'izuba nk'uko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzokira. Anavuga ko atazumurwa bategamiye. Mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'iteke rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwiri k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura. Umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe. Kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishyamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muranza. Muri iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano. Mbere bamwe muheruka gufatirwa muri iryo shyamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda. Mu Burundi mushyize amanza akizigenza wa Repubulika mu minsi heze yagirije bamwe mu banyepolitike n'abo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba. Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera intahe mpuzamakungu. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika.